kumva ni radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwe nyishuti zacu mwabonye butandukana. Mu Burundi turavugira ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Naho mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya America. Mwese mbanje kubifuriza uwa gatandatu muhire. Turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari. Nyuma yayo ni ikiganiro iwanyu mu ntara, naho guhera saa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru rero. Mu Rwanda, Paul Rusesabagina yarayatangaje ko atazongera kugaruka mu rubanza rwe, ntazongera rero kugaruka kwitaba urukiko. Impamvu ni iyihe? Avuga ko atizeye ko azahabwa ubutabera. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumita Kaboyi.
Iki cyemezo cyafashwe nyuma yaho urukiko rwanze icyifuzo cya Rusesabagina wasabaga kongererwa amezi atandatu akabasha gutegura imyiregurire. Maitre Rudakemwa Jean Felix umwunganira yavuze ko basaba amezi atandatu kugira ngo Rusesabagina abashe kubona umwanya uhagije n'ibikoresho bimufasha gutegura kwiregura. Maitre Rudakemwa yavuze ko Rusesabagina akeneye ibikoresho nka mudasobwa nk'uko yari yayemerewe n'ubuyobozi bwa gereza, ikaba yamufasha kubona inyandiko zose zirebana n'urubanza rwe, agasaba n'ibindi bikoresho birimo impapuro zo kwandikaho ndetse n'amakaramu. Rusesabagina n'umwunganizi we kandi basaba ayo mezi kugira ngo ahabwe inyandiko ze zose ahererekanya n'abunganizi be zigafatwa n'ubuyobozi bwa gereza bakazimusubiza batinze. Yasabaga urukiko ko rwamufasha kubona abavoka bazaturuka mu bihugu byo hanze akunganirwa n'abo yihitiyemo. Avuga ko muri iki gihugu ariwe muntu wangiwe kunganirwa n'uwo yihitiyemo. Ibi byifuza ubushinjacyaha bwagaragaje ko nta shingiro bifite usibye iyo gutinza urubanza gusa. Bavuga ko bamaze amezi ane baregeye urukiko dosiye ya Rusesabagina, bikaba bitumvikana ko ashaka andi mezi atandatu kandi amaze amezi ane afite dosiye yose. Kongeyeho ko ibyo avuga byo kunganirwa n'abavoka bo hanze yabihaweho umurongo, kuko urugaga rw'abavoka bo mu Rwanda rwasanze nta mikoranire rufitanye n'urugaga rw'abo bavoka ba Rusesabagina bo mu Bubiligi no muri Amerika. Ubushinjacyaha bwanongeyeho ko Rusesabagina areganwa n'abandi bantu 20 kandi bamaze gutegura urubanza rwabo, bakaba nabo bakeneye kubona ubutabera bwihuse. Urukiko rwaje kwiherera maze rufata umwanzuro ku rubanza rukwiye gukomeza, kuko rwasobanuye ko urubanza rwatangiye kera kandi na Rusesabagina akaba yaremereye urukiko ko hari ibyo yamaze gutegura. Urukiko rwavuze ko Rusesabagina abonana n'abunganizi b'igihe cyose abishakiye, bityo ko nta mpamvu yo kongera gusubika urubanza kwa Rusesabagina ku rubanza rwakomeza. Nsabimana Karisti Arias Sankara akomeza kwiregura ku bya 17 aregwa. Nyuma y'icyemezo cy'urukiko ndetse na Sankara atangiye kwisobanura, Rusesabagina yahise yaka ijambo mu ijwi riranguruye agira ati: ndashaka kubwira urukiko ko kubera uburenganzira bwanjye bw'ibanze bwo kwiregura urukiko rwanze kubahiriza, ndamenyesha urukiko ko nta butabera ntegereje hano. Ndabamenyesha ko ntazongera kwitabira urubanza ndaruhagaritse. Urukiko rwahise rubaza Maitre Rudakemwa icyo yakongera ku byari bimaze gutangazwa n'uwo yunganira, nawe agira ati: njye ndamwunganira, ibyo avuze ndabishyigikiye, nta kindi narenzaho kandi nkaba nsaba uburenganzira ko nakwigendera. Umucamanza yavuze ko ari uburenganzira bw'umuburanyi kwivana mu rubanza, gusa umucamanza asaba Maitre Rudakemwa kuguma mu cyumba cy'iburanisha kugira ngo aze gusinya ku mpapuro y'iburanisha urubanza rushojwe, kuko nabo bari bayemo. Sankara yakomeje kwiregura ku byaha aregwa birimo ibyo kwiba hakoreshejwe intwaro, ufatanya cyaha mu gutwika inyubako n'imitungo, kugirana umubano na leta y'amahanga bigamije gushoza intambara ndetse no gukusanya inkunga ikomoka mu iterabwoba. Abyemera byose. Sankara yumvikanye mu rukiko asobanura uburyo Rusesabagina wari perezida wa MRCD we yari vice perezida yagiye ashaka amafaranga yabafasha mu kugaba ibitero mu Rwanda. Yavuze ko hari amafaranga yibuka yahawe FRN agera ku 255,000 by'amadolari y'Amerika yatanzwe n'abantu batandukanye. Muri yo yavuze ko 190,000 by'amadolari yatanzwe na Paul Rusesabagina. Yumvikanisha ko ayo madolari yose yayakuye kwa perezida Edgar Lungu wa Zambia ndetse n'umucuruzi w'umunyarwanda Nsengiyumva Polineri nawe uba muri Zambia Sankara yavuze ko amafaranga bayakoresheje mu gutegura ibitero. Ati none se Rusesabagina yahagarara hano agahakana ko ataziranye na Perezida Edgar Lungu? Mu nshuti zose kuki nicara hano nkahitamo Edgar? Hari sambu dupfa? Nigeze mfungirwa yose? Sinari muzi. Kugeza ubu igihugu cya Zambia cyahakanye aya makuru kivuga ko atari ukuri. Urukiko rwanzuye ko urubanza rusubikwa hanyuma iburanisha ritaha rikazatangira humvwa Maitre Nkundabarashe Moise wunganira Nsabimana Calixte Sankara. Biteganijwe ko iburanisha ritaha rizakomeza ku itariki 24 na 25 z'uku kwezi kwa gatatu uyu mwaka. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi aho leta yahagaritse abo bita abakokai bacaga amafaranga abashoferi batwara abagenzi bishyura. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayigezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Hari kwigenekerezo rya kane kuno kwezi kwa gatatu aho umushikiranganje ajeje intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano yafata ingingo yo kubuza abo bita abakokaye bahora batoza amafaranga. Bakaba bari bamaze imyaka myinshi bayatoza ku bituro vy'amakinga, amapikipiki, amabajaje n'amabisi vyunguruza abantu. Umushikiranganje Vendira Kobuca ari mu nama n'abegwa niyo ngingo yamenyesheje ko aya mafaranga yahora atozwa mu buryo budatahuritse bene umurango babona. Pierre Nkurikiye n'umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe intwaro hagati mu gihugu.
Amafaranga yose yahora tozwa nabo bari muri aya mashira hamwe bayatoza bene ivyuma abashoferi atorezwa mu bituro arahagaritswe gutozwa. Kubera kuko ariko haribonekeza kugomba kwitiranya ibintu. Usanzwe muzi yuko hariho igikorwa kiriko kiraba ukwezi gahinyuza mu Burundi bwose kandi igikorwa kiba kiriko kiragenda neza, ariko hariho ukugomba kwitiranya ibintu gucyo abene gihugu ugasa bariko baramera nk'abaremerewe cyane kuko batamenya abo bategerezwa kwitura. Ngaha rero yingingo kabiraba abo bantu bose bahora batoza amafaranga mu bituro zaba imodokari y'abamapikipiki y'abamakinga murabona ko amashyirahamwe yose yari yakoranye. Aba mbere barongoye aya mashyirahamwe bakaba basabwe ko baca baka ibitasi abo bahora batuma kuja kutoza amafaranga muri ivyo bituro by'imodoka.
Abunguruza abantu n'ibintu bakoresheje ivyo vyuma bavuga ko biruhukije umvise iyo ngingo. Aba ni bamwe mu bayaze n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika bashimiye iyo ngingo ya leta.
Twaranezerewe cyane ni jambo yavumere, turashimye cyane, turayikomeye amashi, iragahoraho iragahezagikwa.
Ingingo twayakiriye neza cyane gose kuko yaje hageze.
Jenanje nukuri ndashimiye mu nyakubahwa yarashikirije ijambo gihumure yagihumuje twebwe abashoferi tumaze iminsi emwe tugowe cyane imyaka myinshi emwe tutwarira tukabura aho turirira. Nukuri turamushimiye cyane ari nk'amayobozi n'abakirabira umunezero dufise. Nukuri umunezero ni mwinshi cyane.
Amafaranga twatanga ni ukuvuga uravye nk'amabajaja ari ngaha mu gisagara cya Bujumbura hari amabajaja arenga nk'ibihumbi bitatu. Amaduka maziko turatanga igihumbi igihumbi ku munsi, no kuvuga ibajaje imwe yose yariha ibihumbi 30 ku kwezi. Cyo ibihumbi 30 ku kwezi ugashoje yako na situationema twariha yo n'ibihumbi 10 urumva ko byari byoroshye cyane. Rero tumaze kumva ijyangingo twebwe twaranezerewe cyane kuko ayo mafaranga twatanga ntituzi iyo yaja, ntitwamenya n'icyo yakora kandi nta n'icyo yaramariye umushoferi.
Abagendesha ivyo vyuma vyunguruza abantu ariko batangazwa n'ingene leta zagiye zirakurikirana zitigeze zifata ingingo yo guhagarika ivyo bita ubusuma gahora buba atacamira. Bamwe bakanibaza kwabo bakokaye bo bakorana na bamwe mu bategetsi. Uyu yayaze n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika afise uko yita ayo mafaranga bahora batozwa buri munsi hakoreshejwe inguvu zidasanzwe.
Ayo mafaranga yari corruption yinyegeje kuko ayo mafaranga ku modoka bisi ikorera ngaha mu gisagara cha Bujumbura bisi yose itanga amafaranga ibihumbi 600. Ibyo bihumbi 600 rero kira modoka ya yose muharu ama bisi yose akorera ngaha mu gisagara cha Bujumbura bisi itanga ibihumbi 600. Byukuri twebwe nk'aba transporteur twari tugowe.
Yara amafaranga yinyegeje, yara amafaranga utashobora kumenya ati mbega azomara iki jewe, azomara iki umuryango wanje. Hame cyo saba ndasaba leta ko yarinze ifastingingo nishiki kuri tere ikore aya mafaranga irafise ira kuzo bikora nyene ibikore hama aya mafaranga tuyatange tumenya tuti arikajaha hari ngwane yari hari yari sanzwe hari abantu baza bagatonda bakabura bisi ama bisi yatinyaguza gupakira kubera ayo mafaranga abatoza ugacusanga choferi agiye gupakira handi hantu bamutoza make ahantu hafi ugasanga aho kurarase kujya kubera amafaranga yatwozwa ya murengera
no mwishira hamwe atrabu rihurikiyemwo abagendesha ivyuma vyunguruza abantu n'ibintu barakenguruka iyo ngingo ya leta yo gushira ibintu ku murongo Charles Ntirampeba avugira atrabu afise icyo asaba abegwa n'iyo ngingo
twarahamagaye abantu bose dusanzwe turongoye ko bubahiriza ubwa mbere ingingo y'umushikiranganje ntihagire n'umwe asubira kujya gutoza amafaranga kandi icyo cyarakozwe ni ukuvuga rero iyo ngingo twebwe tubanza kuyubahiriza kindi nacyo nuko twiyumvira ko muri kazoza kavuba tugiye gutegura inama ya bose y'abagize ishyirahamwe ya Trabu dufatiye kuri ihangira umushikiranganje yatanze no kuri izo ngingo zafashwe duheze turabe dusuzume ibyokorwa mu gisata cyacu bituma abantu bose bategerezwa kugendera ku murongo umwe kandi mwiza mugabo muri uno mwanya abasanzwe bakora iyo mirimo yo mu bituro n'ubundi akamo twabateye nuko bubandanya bayikora bagafasha ingenzi bakazitondesha bagafasha nabo bashoferi buryo hari ikintu kigoye harije urabona umwe wese ntaza ngo akore ibyo yishaki haba hari abantu bategereza kuvuga bati wetonda ngaha we washitse mbere nawe washitse nyuma ibyo byose rero nibikorwa bikorerwa hariya muri parikingi kumbura abantu benshi badakunda kumenya ariko bifasha abantu kandi bigafasha kugira abantu bose bakore kuneza yabo no kuneza y'igihugu mugabo turiko turimvira ko mu minsi muri kazoza kavuba ikumbure ico kiringo umushyiranganje yaduhaye giheze ko tuzotegura inama ya bose kugira ngo dushobore kuganira kwiyaguye mu gisata amaduheze twumve ni ukuntu twobandanya dukora neza
hari bamwe mubahora arabakokayi batafashe nkankama ako kamo kujejwe kuvugira ishirahamwe atrabu rihurikiyemwo abunguruza abantu n'ibintu abarenga kuri 10 baramaze gufatwa n'igipolisi ku bituro bitandukanye bariko batoza amafaranga bita y'imbuga umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano Pierre Nkurikiye yamenyesheje ko bari mu minwe y'inyaminamabi kugira bakoregwa amadosiye Pierre Nkurikiye akagabisha abo bose bica amatwi kukutubahiriza iyo ngingo ya leta
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
Iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Amukomeje kumva ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Mu Burundi polisi yaraye yerekanye abagore n'abakobwa 89 bari bagiye kugurishwa mu bihugu byo mu kigobe cy'Abarabu bose bafatiwe muri Kenya ishyirahamwe ONLCT uwe ton frère rivuga ko abarundi n'abarundi kazi barenga igihumbi bajyanywe bunyago kuva mwaka wa 2018 inkuru irambuye Eloge Wirikaneza
Igipolisi kimenyesha ko abakenyezi n'abigeme bafashwe inyuma yaho kwa 25 ukwezi gushize gihagarikiye umugabo muri zone Kinama mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Uwo mugabo igipolisi cyemeza ko yitwa umunyamakuru wa kimwe mu nyamakuru ikorera ku mbuga nkoranyambaga yafatanywe impapuro z'inzira za magendo z'abantu bashaka kujya mu bihugu byo mu gobe cy'Abarabu. Mu nyuma igipolisi cyarafashe izindi mpapuro kimaze gusaka mu mazu y'abantu yareze bakorana nawe. Umunsi umwe nyuma yaho inzego zigejwa binjira n'abasohoka muri Kenya zaciye zeheza Burundi abakenyezi 89 bari baro yugurishwa baciye muri ico gihugu benshi buririramwo canke bakanyuzwamwo muvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye asigura ko amatohoza agiye gukorwa kugira ngo bafise uruhara muri runo rucuruzwa rutemewe bose batabwe muri yompi
igenekerezo rya 2026 ruhuhumanye igipolisi c'igihugu ca Kenya carashikirije igipolisi c'u Burundi hari ikobero mu ntara ya Muyinga ku Rubibe Burundi buhana na Tanzania carashikirije abagore bashika kuri 89 b'abarundi kazi bafatwe muri ico gihugu ca Kenya bari bamaze iminsi bafatiweyo bagirizwa ko bari bajanywe muri ruri ya rudandazwa rw'abantu cyane cyane mu bihugu by'Abarabu abo rero bakaba bara chikirijwe uburundi amatohoza imbisa agiye kuba kugira ngo bimenyekane neza kungene babi barazironse hanyuma nabo babari barafashije muri bano bantu bamwe ariko barumvirizwa kandi bariko bararondegwa kugira ngo baze bashikirizwe nabo nyene ubutungana
muri kyabwira police y'u Burundi yabona ko bakora urucuruzo rw'abantu baharabikishusho y'u Burundi
igipolisi bwa mbere ho kirimaso murazi ko cigeze mwaka wa 2016 gusambura amashira hamwe yarenga 11 yakora runo rudandatu ariko murabona ko bano bantu badaheba ico gituma igipolisi cyagomba gusubira kumenyesha yuko kirimaso kugira ngo gituze Burundi kino caha tudandazwa kw'abantu rudandazwa kw'abarundi cancara barundi kazi kuko ni icaha kiko kiratesha urubwa igihugu cy'u Burundi nk'ubu twabwira yuko hariya mu buserukizi bw'u Burundi muri biri bihugu by'abarabu hari abarundi amajana n'amajana birwa baryamyeho batabaza basaba ko botahanwa mu gihugu cy'u Burundi ariko kuntu bagiye mu mpisho bagenda batanze amafaranga urumva yuko ivyo bintu biteza urubwa igihugu cy'u Burundi ko uguma wumva mu bindi bihugu urumva nka bafatiwe muri Kenya hari nabandi bafatirwa mu bindi bihugu hari nabo usanga bagandagaje ku buserukizi bw'u Burundi muri ivyo bihugu ivyo byose bigatera icyeyi igihugu cy'u Burundi
igiceyi na prime mbaruboke atwarishira hamwe wellness ate we ton frère ligwanira udandazwa rw'abantu aracemeza gasigura ko kuva mu mwaka wa 2018 abarundi n'abarundi kazi barenga igihumbi bamaze kujanwa nk'inyagano mu bihugu by'abarabu mbaruboke yashimira leta kutwigorora ikira kora yabwijwe rya Amerika ibintu bine by'ingenzi byo kwihutirwa kugira ngo akakabiga cibwe
gushiraho ya politique y'igihugu izo bijejwe guhanahana abakozi hagati y'u Burundi n'ivyo bihugu bajanwamwo kugira ngo vyukuri abarundi n'abarundi zibashaka kuje gusaba akazi muri ibyo bihugu baze bagende bakingiwe ucyo bashitse hariya mu biri bihugu bashore gukingirwa kuvuzwa no guhembwa bikwiye kandi agashahara kabo kakaronswa neza ubwa kabiri turasaba leta y'u Burundi ko yogerageza ikagerageza ikaranga muntu dufise yiganwa byoroshe ikayihindura ikore ku buryo bwa none turabona neza yuko ikaranga muntu iki gihe iri kiratuma urudandazwa rw'abantu rukomera cyane muri iki gihugu bitufasha kugira urwo rudandazwa rw'abantu cyane cyane rw'abana n'urw'abakenyezi rugabanuke mu Burundi bwa gatatu nuko leta y'u Burundi yohimirizwa ko kirenera hafi ingene itangwa y'impapuro z'inzira rigenda ubwa kane tusaba ko leta y'u Burundi yakora ibishoboka byose ngo igatahukana mu Burundi bariya bose bariya barundi n'abarundi kazi bagore mu bariya bihugu by'abarabu
mu kurindira ko bigerwa ko umvugizi w'igipolisi yagabisha wowe se yafite uruhara muri uno rucuruzo wagihagararo cyose afise kwigarura atari bonera ko
kuri bano bantu babikora cyane cyane abapolisi cyangwa abakozi ba leta twagira tubamenyeshe yuko utaramenya canke atarategera intumbero uno munsi igihugu kiriko azokumvirayo mu kirundi baravuga yuko agasozi karamarere kahiye abagabo babona hari nabavuga ngo gutwi kwimpene ngo kumva kubabuye amatohoza yimbitsa zobananya kandi nta numwe azogera umuntu kuko azobangana kose uwo muntu yabafise kuboko muri bino bintu amenye yuko amatohoza ariko arakogwa kandi azofatwa uko azobangana kose cyazo bari cyose ashikirizwe ubutungane ushaka yuko bino bintu bihagarara burundu
mu ntango zindwi uyu mupolisi akorera ku mpaka wa Burundi n'u Rwanda mu buraruka bw'igihugu yafatiwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura aherekeje abakenyezi batatu bari baroye mu kigobe cy'abarabu abarundi n'abarundi kazi bagurishwa nini bajanwa mu bihugu by'abarabu nka Oman Arabia Saudite Kuwait Qatar hamwe n'ibindi nk'uko amatohoza akozwe n'ibisata by'igihugu n'amashirahamwe yigenga byerekana ibihugu kandi navyo bijanwamo abaturuka mu bihugu by'ibiyaga binini bya Afrika hamwe n'iy'ubuseruko mbere igihugu nka Kenya kiramaze imyaka irenga ibiri gitanguje amasezerano n'ivyo bihugu kugira ngo abanyagihugu bacu bareke gutwarwa nk'inyagano ahubwo bagende hisunzwe amategeko ubu honestate we ton frère rivuga ko abakenyezi n'abigeme baje kugurishwa bacanwa ku mipaka y'u Burundi buhana na Tanzania imbere yo gukomereza mu Buganda na Kenya kuko kibuga cy'indege cya Bujumbura hari umukwabu ukomeye eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Tanzania Tundu Lissu aravuga ko afite amakuru yizewe yemeza ko President John Magufuli ari mu bitaro hanze y'igihugu arwaye COVID aravuga ko afite amakuru ko Magufuli yajyanywe kuvurirwa mu Buhinde ijwi ry'Amerika yagerageje kuvugana na leta ya Tanzania kuri icyo kibazo ariko ntibyashoboka ibiro ntaramakuru Reuters byanditse ko ministeri ya Kenya y'ububanyi n'amahanga n'ibitaro ya Nairobi byavuze ko nta makuru ahari yo gutangaza ariko ikinyamakuru cyo muri Kenya Nation gihereye ku makuru kivuga ko cyahawe n'abanyapolitiki n'abahagarariye ibihugu byabo batashatse ko amazina yabo atangazwa kivuga ko umuyobozi w'umunyafurika kitavuze izina arimo avurwa COVID-19 hakoreshejwe ibyuma bitanga umwuka mu bitaro by'i Nairobi Perezida Magufuli ntiyemera ko indwara ya COVID cumi n'icyenda ibaho, ahubwo yahamagariye abanyatanzania kwizera isengesho n'ubuvuzi gakondo. Yagaragaye bwa nyuma mu ruhame ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa kabiri. Tundu Lissu yemeza ko ibyo avuga ku buzima bwa Perezida Magufuli atabiterwa n'impamvu za politiki. Yabwiye umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika James Botti ko niba abanyatanzania batemera ibyo avuga, bagumye gusubiza ibibazo bibiri: Perezida arihe, amerewe ate? Tukiri muri Tanzania, abayobozi bo mu nkambi ya Nduta bafashe icyemezo cyo gufunga isoko rya Remera muri zone ya gatatu y'iyo nkambi. Ibyo bibaye nyuma y'umwaka amasoko makuru afunzwe. Abafashe icyo cyemezo baravuga ko bagamije gufungura amasoko mato mu rwego rwo kugabanya umubare w'abantu bahurira hamwe. Impunzi z'Abarundi ziri muri iyo nkambi zabwiye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika James Jovin ko iryo soko ryari
itegeko ryatanzwe nuko ubu isoko kira zone yose izofise akantu gatoyi kadashoboka nyine gatoyi kira zone ariko tuko turaraba naho amakenga dufise nuko n'abazabari muriko tuzone bazotegeza kwandikwa bagashikwa ku rutonde bakatandaza batswe no tuko turaraba rero amakenga yo ntashobora kubura. Aha turabona neza ko imbere hariho ibintu bishobora kuba byinyegeje ku mpunzi.
Ubu rero tugiye kubabara kandi simvugiye abatama mvugira n'abato twese turi kimwe, ariko twobabaze twoho tugiye nyene guhwera kuko hagera nko ku isoko ukagenda ni ihuriro nyine ugakopesha nk'utundi bakaguha, naho ukagenda n'uwakubonye ukakurengurira akaguha nk'akajumbu za kurarira hari ku isoko cyangwa akaguha nk'agakate. None ubu turanyariwe
endeye kama twimbira ko mukaza kuturaba kugeza turatanga kimvura cyose ko twaye mu ngamba mu nkambi. Hanyuma icyambere cyo notangurira ko ubinge zarahize zaduhuranye kweri ni ku iyo soko yadufasa nukwitwagira kazi kwa ndo kwa dusoko twabana abana bakajya dukondera dutamba utera heze ugufara heze bunyene yeso kayi dufasize neza n'ukuri twose miyambi fabo dusoboro twose atara twakuru bufu bw'umbati abana bakabarajya dukirimo duha injya nke zitatu kwiye nemwe nta cyambere kwe ni kumwe duke kwa kunwa twongera
ucho kibazo cyo mu mazoni zitwa soko mujinge zo si soko ehera sema tari soko iba yitwa nayo nyene nk'imvuza makungu nk'abatanzania rutwa batuzani kwibwe tutaronka ibyo byose ntituronka none nk'agacica naho kaboneka ari ikintu ugenda urondera ku mwayo masoko tuvuge nk'akantu nk'iki ukakabona ariko ubu ntacyo turonka kweri. Byiza ariho nuko mubisubiramo Imana n'umuvyeyi bakadusubiza kuri ako gasoko kwa mwizoni ya gatanu data tukaka ico gisabo turagisavye kuko isoko uga isoko urumva ntubu uri kuravuga ngo urareze za mpunzi ntubu zireze na gatoya ubu uri kuraziha umugozi.
Iri soko ryadufasha byinshi cyane twahuriramo turi amazone atandukanye kambere kanatsindaho n'abaha bashobora kuza baraza binyegeje nyine bakazana ibintu twe ino turafise nk'imyumbati intore kambere n'ibindi nyine bakazana n'udusamaki indagara mugabo nk'ubu bizotugora cyane kuko urumva ibihano ko bitera bibandanye.
Impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Nduta.
Uyu ni umwanya w'ivyaranze no munsi mu mateka na Venuste Nshimiyimana.
Ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'1930 nibwo Mahatma Gandhi yatangiye urugendo rw'ibirometero 300 urugendo rwari rugamije kwerekana ko yigometse ku butegetsi bw'Abongereza mu Buhinde. Abongereza bari barashyizeho itegeko ribuza Abahinde gucukura cyangwa se gucuruza umunyu. Abahinde bategekwaga kugura umunyu ku bakoloni b'Abongereza bawubagurishagaho bongiyeho amahoro bashyiragaho bihanukiriye n'ubwo bwose abakene barushagaho kuhagwa. Nta muhinde utarukeneye umunyu. Mbere yo gutangira urwo rugendo rwo kwigomeka, Mahatma Gandhi yabanje kwandikira Mburamatare wari uhagarariye umwami w'Ubwongereza amumenyesha ko mu minsi 10 we na bagenzi be bazatangira urugendo rugamije kwerekana ko batishimiye itegeko rigenga umunyu mu Buhinde. Nguko uko ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'1930 Gandhi yavuye mu bwiherero bwe ahitwa Sabarmati hafi y'umujyi wa Ahmedabad aherekejwe n'abayoboke benshi maze yerekeza ku mujyi wa Dandi uri ku nyanja y'Abarabu. Aho yanyuraga hose Gandhi hasangaga imbaga y'abantu bamutegereje, akababwira ijambo. Maze uko iminsi yicumaga, umubare w'abantu bitabiriye urugendo rwo kwibohora ingoyi y'umunyuri yongera. Abantu bagera ku 60,000 batawe muri yombi barafungwa, barimo na Mahatma Gandhi ubwe. Mu mwaka w'1977 uko guhirimbana kwa Gandhi na bagenzi be byagejeje Ubuhinde ku bwigenge.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero +255 411 2 1 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri +351 5 9 1 5 8. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mokubil ya Baro wamfashije kuyabagezaho. Mbifurije kurangiza icyumweru neza, mwirinde kandi murinda n'abanyu. Mwari kumwe na Veniste Nshimiye Imana.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Yabaye igisubizo cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Ya
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mudusanga no kuri internet wa eshatu akadomo radio yacu voa akadomo com, no kuri Facebook na YouTube voa radio yacu. Nyuma y'aya makuru y'ibiyaga bigari n'ikiganiro iwanyu mu ntara, turasubira mu kanya gato cyane mu kiganiro.